ukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru mu Burundi, leta yashyizeho ibiciro bishya byo kwivuza mu bitaro byayo. None se ishyirahamwe riharanira inyungu z'abarwayi Semabu ryabyakiriye gute?
Nibiciro tugwa ko bitadunze cyane kandi uragiye badukorerwa ko bitavuna ikindi nacyo twabonye nuko irya certa donnaissance yahumye ku mafaranga aho iriho ako cyo twari twabisabye kenshi ko ayo mafaranga yokugwaho kuravye hano mu gihugu cyacu ari politike ziza yuko ababyeyi baruka ku buntu.
Sylvain Habanabakize ni umuvugizi wa Semabu ishyirahamwe riharanira inyungu z'abarwayi mu Burundi. Umurambo wa nyakwigendera President John Magufuli umaze icyumweru yitabye Imana washyinguwe uyu munsi. Abimukira bajya gushaka imibereho myiza mu Burayi baracyapfa ari benshi mu mayira y'amagendo banyuramo. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mwakoze guhitamo radio Ijwi rya Amerika. Mugume hafi rero mukanya turayarambura. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anketi zigeze he nyuma hafi y'amezi atatu ashize abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump bateye Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko Congress. Abashinjacyaha bamaze kugeza mu nkiko ibirego ku bantu byibura 400, ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'abateye Capitol ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere gushize, kugira ngo baburizemo imirimo y'inteko ishinga amategeko. Yari iteranye imitwe yombi yose hamwe irimo ibarura bwa nyuma amajwi yo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 no kwemeza burundu insinzi ya Joe Biden. Muri aba baregwa 150 bashinjwa icyaha cyoroheje cyo kwinjira aho batemerewe n'amategeko badafite uruhushya. Abandi barenga 100 baregwa icyaha gikomeye kurushaho cyo gukoresha ingufu ku bapolisi byaviriyemo umwe muri bo gupfa. Icyaha kiremereye kurusha ibi bibiri nicyo kubangamira imirimo y'urwego rwa guverinoma y'igihugu. Abashinjacyaha bamaze kukigereka ku bantu hafi 40. Bamwe muri bo baracyemera naho abavoka b'abandi baragihakana. Abashinjacyaha ntibaragera ku rwego rwo hejuru ariko bavuga ko bari hafi cyane ku cyaha cyo gufatanya gucura umugambi wo guhirika guverinoma hakoreshejwe ingufu. Itegeko rivuga ko iki cyaha gikaze gikorwa n'abantu babiri cyangwa barenze babyumvikanyeho gihanishwa igifungo gishobora kugera ku myaka 20. Kuri iki cyaha abashinjacyaha bavuga ko barimo batunganya dosiye ku itsinda ry'abantu bo mu mitwe yitwara gisirikari itatu yitwa Earth Keepers, Free Personas na Proud Boys. Barimo bamwe mu bayobozi babo n'abandi bigeze kuba mu ngabo z'igihugu. Abimukira bajya mu Burayi banyuze inzira za magendu baragabanuka, nyamara ariko rero umubare w'abapfira mu nzira za magendu banyuramo wo uracyari hejuru. Nibyo Fidele Niyongabo atubwira.
Ivyo bitigiri byaragabanutse cyane mu mwaka w'2020 umuntu abigereranije nuko vyangana mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye. Ni kubw'icegeranyo cyashizwe ahabona uno munsi kwa gatanu n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho abimukira. Yamara ibitigiri by'abapfa n'abirengero byabo ritamenyekana mu mayira yo mu mazi biracari hejuru cyane. Ku bantu 93,000 binjiye ku butaka bw'akarere k'Uburaya mu buryo budaciye mu mategeko mu mwaka urangiye, abagera ku bice 92% muri bo bahashitse baciye mu bice byo mu burengero hagati no mu buseruko bw'ibahari Mediterane hamwe no mu ibahari Atlantic mu burengero bwa Afrika bagana amazinga ya Kanari bari mu bwato budakwiriye guca muri ayo mayira yo mu mazi. Abimukira bashika mu mazinga ya Kanari biyongeye bice amajana 75% kwijana mu mwaka uheze inyuma yo kwingingo zikomeye zo kugenzura imbibe zifashwe n'ibihugu byo muri Afrika mu buraruko mu mazi yo mu bahari Mediterane. Amayira yo mu mazi abimukira bakoresha ari inkumbi. Ishyirahamwe mpuzamakungurijejwe abimukira yemeje ko abapfuye canke abazimanganye mu mwaka uheze ari 2,300 ico gitigiri cyari yongeye umuntu akigereranije n'ico mu mwaka wa 2019 aho bari 2,295 mu gihe kiri hasi umuntu akigereranije no mu mwaka wa 2018 aho bari 2,344. Abapfuye mu mazi y'igice cyo hagati bahari Mediterane mu buraruko bwa Libya babaye 984 mu mwaka urangiye wa 2020. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita hari mukira rivuga ko ibiharuro rifise bidakwiye kubera abatamenyekana baba bazimanganye mu gihe ubwato baba barimwo buba bwazanye.
Eritrea yemeye gukura abasirikare bayo muri Tigreya. Ministri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yabitangaje uyu munsi bibaye nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bamushyizeho igitutu kugira ngo abonere umuti intambara n'ubwicanyi muri Tigreya. Fidel Niyongabo arabiduha neza.
Inyuma y'urugendo rwiwe muri Eritrea, Abiy Ahmed yatangaje ko inteko za leta zizosubirira iza Eritrea mu gikorwa cyo gukingira ibice biri ku rubibe n'icyo gihugu kandi ibyo bizoja mu ngiro uno nyene. Abiy Ahmed yemeye ubwa mbere mu ndwi iheze ko inteko za Eritrea ziri ku butaka bw'igihugu ciwe. Amaritangazo rishasha ry'ibiro vyiwe ririmenyesha igitigiri cy'izo nteko naho ivyabona vyemeza ko ziharugwa mu bihumbi n'ibihumbi. Leta ya Eritrea ntaco yavuze uno nyene ku vyatangajwe n'iya Ethiopia. Ababyiboneye bavuga ko inteko za Eritrea zagize uruhara kuva ingwana itanguye mu ntara ya Tigre. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ko inteko za Eritrea ziva mu ntara ya Tigre bidatevye harahezindwi zitari nke. Leta ya Perezida Joe Biden yarungitse Senator Chris Coons muri Ethiopia harahezindwi mu biganiro n'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Umuvugizi w'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere yishuye buno nyene ku bibazo vyerekeye itangazo ryashikirijwe uno munsi kuwa gatanu. Nta kintu kandi yavuze ku catumye inteko za Eritrea zitavuye muri Ethiopia inyuma yuko bisabwe imbere yaho.
Radio Ijwi rya Amerika, Fidel Niyongabo komereza mu Misiri aho impanuka ya gari ya moshi ebyiri zasekuranye yahitanye abantu 33.
Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwamenyesheje ko abantu 32 n'ibiburiburi bapfuye mu gihe abandi 66 bakomeretse igihe amatereni abiri yasekana mu gice kiri hagati mu gihugu uno munsi kuwa gatanu. Amasanamu ku mateleviziyo yo mu gihugu yerekanye ibice by'ayo matereni byataye inzira byinshi muri ivyo vyononekaye bikomeye. Icatumye impanuka iba hafi y'igisagara ca Tata ku nkengera y'uruzi Nili hafi y'ibirometero 365 mu bumanuko bw'umugwa mukuru Cairo nticyamenyekanye buno nyene. Ibiro vy'umushikiriza manza mukuru w'igihugu vyategetse ababijejwe gutohoza iryo sanganya. Ayo matereni asekanye atari kagenda n'umuvuduko munini cyane yamara ibice bibiri vyayo vyasambutse mu gihe igice kigira gatatu cubamye. Abakomeretse bajanywe mu bitaro Rusesa Baniha 36 zarungitswe habereye iyo mpanuka y'uno munsi kuwa gatanu. Misiri ivisamwe mu mayira ya gari ya moshi ashaje cyane mu karere, impanuka ziha inkumbi zikaba ziba kenshi.
Muri Myanmar, abarwanya kudeta ya gisirikari bahamagariye rubanda kwizihiza umunsi w'ingabo z'igihugu cyabo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu bakora imyigaragambyo ya rukokoma. Ishyirahamwe ryo gufasha imfungwa za politiki ryo muri Myanmar, Association d'Assistance aux Prisonniers Politiques cyangwa AAPP mu magambo magufi, rivuga ko abasirikare bishe abantu 9 mu myigaragambyo y'ejo kuwa kane. Bityo abantu bose hamwe bamaze kwicwa kuva ku munsi wa mbere wa kudeta bararenga 320, ariko igisirikare cyo kivuga ko ari 164. Uko bimeze kose, AAPP yemeza ko byibura 25% kwijana muri bo bazize amasasu yo mu mutwe, bivuze ko bishwe ku buryo bwagenderewe barasiwe hafi cyane. Kwicwa ntibiciye intege abaturage. Uyu munsi nanone bazindukiye mu myigaragambyo ari 200 muri karitsiye yitwa Sule ya Yangon, umujyi wa mbere munini muri Myanmar. Abantu bagera ku 100 bigaragambije bavuza ingoma icyarimwe mbere yuko abasirikari babatatanya. Naho mu ijoro ryose ryakeye none abaturage baraye bakoze imyigaragambyo yo gucana buji mu gihugu cyose. Abayobora imyigaragambyo basabye rubanda kuzakora imyigaragambyo yakataraboneka kugeza ubu ejo kuwa gatandatu. Uzaba ari umunsi w'ingabo z'igihugu ukomoka ku nsinzi yo mu 1945 yo kwigobotora Ubuyapani bwari bwarigaruriye Myanmar, icyo gihe yitwaga Birmania. Bahamagariye rubanda kongera kwandika amateka yo ku itariki ya 27 y'ukwa gatatu. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Farhan Haq, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, asaba igisirikare cya Myanmar kwirinda gukoresha ingufu ejo kuwa gatandatu. Avuga kandi ko abakora ubwicanyi bose bagomba kubiryozwa. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mudusange no kuri internet @ radio yacu voa.com, Facebook na YouTube VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho leta yashyizeho ibiciro bishya byo kwivuza no kubonana na muganga. Eloge Wirika Neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya aratubwira uko biteye.
Ushanje bigira cha leta nubwo amagara y'abantu nibwo bwashinze ibiciro bishasha kubaja kwivuza mu bitaro bya leta. Nk'urugero, umuntu ashaka kubonana n'umuganga afite ubuhinga mu gisata runaka zoriha 600 z'amarundi, mu gihe aja kubonana na muganga sanswe yazishura 3500. Muganga yiza ibijanye n'inyifato n'uraba indwara zishobora kuva mwihamuka, hamwe n'umuvuzi mukuru co kimwe n'uraba indwara zo kuruhu. Mukonana nawe umugwayi azotangishwa 3000. Uwundi muganga wese n'umuhinga mu buvuzi yakenewe umushaka zorihishwa 1500. Mu gihe amafaranga 500 azotangishwa ku kintu cyose kijanye no kwivuza umuntu ashaka kubonana na muganga, harimo n'abagwariye mu bitaro. Kubyerekeye ibiciro byo mu bitaro ku bagwayi n'indembe ni uku byategetswe. Mu bitaro bisanzwe igitanda kiri mu cumba kizishuzwa 10,000, mu gihe ikiri mu cumba rusange benshi bita salle commune mu Gifaransa hazotangwa 2,000 ku munsi. Ku ndembe igitanda kizorihwa 15,000 kuyinongereranyo nyene. Ibi biraba bitaro byose bya leta, atana kimwe kivuyemo, harimo ibitaro by'amadistrict n'ibyo ku rwego rw'igihugu. Mavuriro amafaranga zishurwa n'abagwayi bativuza batahana 1,000 ku munsi. Abashaka impapuro nabo bazoriha kugukurikira. Urupapuro rwerekana ingene umugwayi ameze ruzorihwa 10,000, mu gihe rwerekana uko amagara y'umuntu yifashe ruzotangishwa ko 5,000. Rutanga karuhuko ku mukiruke ngo ni 1,000. Urupapuro rw'amavuko rwerekana rukongera rukemeza ko umuntu yitabye Imana nazo zashizwe ku 1,000. Kuvyerekeye incanco, uruhabwa abantu baje mu mahanga ruzotangishwa ko 35,000, mu gihe agatabu kemeza ko umuntu yacandazwe ari 3,000. Ishirahamwe Semaburi hani inyungu z'abagwayi rivuga ko bino biciro bitaduza cyane ugereranije n'ivyahahora. Yamara Alexi Mungenge ku mafaranga asabwa abavyeyi iyo bibarutse kugira ngo bahabwe urupapuro rwemeza amavuko y'umwana. Sive habana bakize umuvugizi wa Semab.
Ni biciro twobwa ko bitaduze cyane kandi urabikorwa dukorerwa ko bitavuna. Ikindi nacyo twabonye nuko irya certificat de naissance yahumye ku mafaranga aho iri hwako. Cyo twese twabisabye kenshi ko ayo mafaranga yokugwa aho kuravye amafaranga leta irihira abo bavyeyi kuva umuvyeyi agisama inda gushika yibaruke. Na mafaranga atari make rero twagomba tuce tugira tunasaba ubwira kandi ko twabisabye kenshi kugo rupapuro leta uraba ukuntu batosura kurihisha, kuko ni kimwe cyerekana by'ukuri umuvyeyi abaheje kwibaruka atwaye kibondo ciwe atarihijwe amafaranga. Kandi byo rupapuro rwakomeye cyane kuko twabise ubwoba ko hari habashobora kuburaje amafaranga asanga ntibarusavye. Niyo abavyeyi bagiye kwandikisha abana babo muri commune urya rupapuro rusaba rero uraba ayo mafaranga nayo bakayakura ku rupapuro bakarutanga ku buntu.
Abana bakizasaba ko bino biciro utangishwa mu muco akemeza ko barabaharura amafagitire mu bitaro akenshi bikika mu kiza bagaca abagwayi amafaranga y'umurengera.
Twabonye ko ibiciro by'umugwayi aho arara uburaro umuntu yajyamye mu cumba ahuriyamo n'abandi ari 2,000, ariko ku gitanda cha wenyine mu cumba cha wenyine uwo muntu agaheza kari amafaranga 10,000. Aho twosaba ko abajeje gutanga ibyo bitanda cyane cyane muri ibyo byumba sanga umuntu yihariye ari umwe kwatubamo akamwana wa mama bigatangwa kuri bose ubisavye cyanke ku kuntu usanga bibonetse kiri nacyo dusaba nuko vyukuri ibiciro vyomanikwa bushanganje bwa mugara y'abantu bwo bikwiragiza mu bitaro hama ibitaro ku mavuriro bakayemanika kugira ngo umuntu wenyene yiharurire ibishoboka kuko twagiye dusanga hari bitaro bimwe vyikika mu kiza cyane cyane abaje bakora amafakture ugasanga bari kubarisha amafaranga y'umurengera abarwayi yatashe ukabona akidodomba mugo ntabazi ati nahamaze iminsi nazuza kuri haya nakorewe ibi mu kuvugwa ntezwa kuri haya
umwaka ushize mu kwezi kuri 10 ishirahamwe rya leta rimwe rijejwe kuvuza abagwayi mituel ryaragabanije imiti y'abanywanyi baryo iva ku 2008 semabori ivuga ko byagize ngaruka mbi na cyane cyane kuri bantu aho nikora abahirwa na leta bigasaba ko byohinduka
tunga dusaba n'ubushanje bw'amagara y'abantu na cyane cyane ubushikanganje bujeje gushigikirana ko bworaba ukuntu abanywanyi ba mituele hari imidodombo cyane yo bagiye kuva na cyane cyane kuvaho mituele ikuriye imiti mwimwe ku rutonde rw'imiti zoziravuza ku banywanyi bayo ubu barandikirwa imiti bageda bajya amazu adandarizwa mw'imiti amafarmasi ya mituele ugasanga barabuze imiti kubera imiti imwe yakuwe ku rutonde kandi abaganga bakibandikira bagomba gusaba rero ubwo bushikanganje bubiri na cyane cyane bwanje bw'amagara y'abantu ko bokora ibishoboka kugira ngo imiti bandikirwa abarwayi ntibasubire kwibura mu mafarmasi ya mituele
ibiciro bishasha byashinzwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ubuhiga cya leta umugwi w'abantu batatu wo mu rwego rw'ubushikanganje bubiri hamwe na mituweli washinzwe kugira ngo barabe bongere bakurikirane ishyirwa mu ngiro ry'ibyo biciro yaroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tujye muri Tanzania aho umurambo wa nyakwigendera John Pombe Magufuli wahoze ari umukuru w'igihugu washyinguwe kuri uyu wa gatanu iwabo ku ivuko mu mujyi wa Chato mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu umuhango wo kumuherekeza wayobowe na perezida mushya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yawukurikiranye
muri uwo muhango wabereye mu kibuga cy'umupira mu mujyi wa Chato aho Magufuli yavukiye perezida mushya wasimbuye Magufuli mama Samia Suluhu Hassan yavuze yuko azokorera cyane ku byo yigishijwe na nyakwigendera Magufuli
nataka niwahakikishie kinachofuata ni kutenda
ndashaka kubizeza ko ikizakurikira ari ukuzuza amasezerano yose ishyaka cyama cy'amapinduzi ry'abasezeranije muri rusange ariko by'umwihariko nayo yari yasezeranije abaturage kandi si ku bantu bake gusa ahubwo ni ku Banyatanzania bose mu turere twose twa Tanzania byavuzwe neza hano tubuze umugaba wacu intwari yacu ariko abafasha be yatoje asize inyuma turahari tuzakomeza dukora akazi
Umushikiranganji wa mbere mu gihugu cya Tanzania Kassim Majaliwa yavuze yuko atari ibintu bisanzwe umurongozi mukuru w'igihugu kwitaba Imana akiri mu butegetsi kubw'ivyo yasavye abanyagihugu kubandanya bihangana muri iki gihe gikomeye barimwo
Nataka nieleze tu kwamba
ndashaka kubabwira bagenzi banyatanzania n'abandi turi kumwe turababaye cyane Ni ibintu bidasanzwe na gake ku mukuru w'igihugu kiri ku butegetsi yitaba Imana. Tuzi ko ibi byose ari imigambi y'Imana ishobora byose. Aka gahinda dufite gashingiye ku cyizere twari dufite ko tuzakomezanya nawe igihe cyose cyari gisigaye cy'ubuyobozi bwe hakurikijwe itegeko nshinga nk'uko ribiteganya. Twari twizeye ko tuzakomezanya kunogerwa na gahunda zateguwe n'ishyaka rya chama cy'amapinduzi. Ariko tuzakomeza gushyira mu bikorwa ibyo yari yaratangiye kugira ngo tugere ku ntego zari zigamijwe. Uyu munsi duteraniye hano wari perezida wacu aryamye imbere yacu n'ukuri turababaye cyane.
Kweli tunahuzuni kubwa.
Ku ruhande rwa perezida w'ibirwa bya Zanzibar Hussein Ali Mwinyi muri uwo muhango yavuze yuko urupfu rwa nyakwigendera John Pombe Magufuli rusize leta ya Tanzania mu marira ntangere no mu mitima y'abantu bose bakunda amajyambere muri Afrika.
Marehemu Dr. John Pombe Magufuli
urupfu rwa nyakwigendera Dr. John Pombe Magufuli wari perezida wa Tanzania rwateye akababaro kenshi mu mitima y'abanyatanzania n'abakunda iterambere muri Afurika. Ndagira ngo mbonereho aka kanya mu izina rya leta ya Zanzibar abaturage bose ba Zanzibar ko kwihanganisha nyakubahwa Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania madamu wa nyakwigendera Janet Magufuli umuryango wa nyakwigendera abavandimwe inshuti n'abanyatanzania bose kuri ibyago bikomeye ibyo kubura wacu nyakwigendera John Pombe Magufuli
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu zisaba uwasimbuye nyakwigendera Mama Samia Suluhu Hassan kuzokorohereza impunzi zisigaye mu buhungiro no gufasha abakeneye gutaha.
Jewe icyo nkeneye nuko bodushugurikira no kuba ariko barataha, turabona ifashanyo ntikwiye neza kuko abariko barataha mu Burundi turumva babaho nabi, nuko bokongeza n'agafashanyo kuba ariko barataha ko babona nyine bariko barataha taha bakabongereza gafashanyo n'abandi bari ngaha nyene bagowe badakeneye gutaha bakabaha ubuhungiro. Je nicyo mbona yuwe niyo zidushugurikira hamwe na leta nyene kubw'ibyo nyene turafise umubabaro kubw'uwo muperezida yapfuye nyene twese twababaye byatubabaje
bishitse akaba yatahutse tumubigakira nkuko kandi hose twababaye kugeza twese twatumvite ku bana n'abari abatanzania b'iwabo hari natwe twatumvite ku ruhare nuko twabaye rwose reka turebe nitwahashika tukamubora akaja ko tukabona ukuntu adufashe.
Mwenye tuwa sawa yu kuyu uundi alo subi raho kweo dufata neti nuku na handi tuwa baba yiku osa tuwa handi tukigira shiotu buka.
Nyima yuo muhango ugu shingura na itekanya kuigendera John Pombe Magufuli hazo kulikira igikogwa chagushira mubutegetsi vice president uzo shirwa kubutegetsi nungwe mubazo gira mahirwe ugu soba anurwa na president Samia Suluhu Hassan mubagize inama shinga matek kuva mugihugu cha Tanzania. James Jovini kubwijwi kya Amerika.
Tuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Joe Biden ejo kwa kane yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru cyambere kuvaho agereye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere gushize. Yavuze ku bibazo bikomereye igihugu cye birimo ubwiyongere bw'abimukira ku mupaka wa Amerika na Mexique no gutahura abasirikare ba Amerika bari muri Afghanistan. Aha President Joe Biden yavuze ko bitazashoboka ku itariki yari ntarengwa ya mbere y'ukwezi kwa gatanu gutaha. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika, turayigezweho na mugenzi wacu Team Ishimwe.
Abinjira n'abasohoka nibo bibanzwe cyane mu bibazo byagarutsweho muri iki kiganiro. Ntabwo Biden yashatse kwerekana imbaraga nk'iyaba afite kuri iki kibazo cy'abimukira, ibyo bikaba byaba imwe mu mpamvu zishobora gutuma ubwiyongere bw'abimukira bo muri Amerika yo hagati bambuka ku bwinshi bava muri Mexique binjira muri Amerika. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, Biden yasabye Vice President Kamala Harris kurebera mu mizi ikibazo gituma habaho umubare munini w'abimukira. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru ku kibazo cya politiki y'ububanyi n'amahanga, President Biden yatangaje ko Amerika idashobora kubahiriza igihe ntarengwa cyo ku ya mbere Gicurasi cyo gukura ingabo zayo muri Afghanistan. Ntabwo Biden yatanze igihe gihamye kuri iki kibazo, yabisobanuye muri aya magambo.
Ni gute kandi byabiciye mu buhe buryo dushobora kwemera amasezerano yemejwe na President Trump? Amasezerano asa nkaho atigeze akorwa, ibyo mwumva byashoboka bite? Ariko ntituzamara igihe kirekire.
Ibi President Biden yavuze bisa nk'ibitaratunguye abakurikiranira ibintu hafi bakurikije uko amakimbirane yo muri Afghanistan yagiye yiyongera mu myaka yashize. Ku ruhande rw'abasesenguzi bo babibona ukundi, aho Anton Kotzman wazobereye mu by'amakimbirane ku isi mu kigo gishinzwe ingamba n'ubushakashatsi mpuzamahanga CSIS mu mpine, avuga ko ku buyobozi bwa Biden nta ntambwe yigeze iterwa mu gukemura amakimbirane. Perezida wa Amerika kandi yahaye ubutumwa bwihariye Korea ya Ruguru iherutse kohereza ibisasu bibiri bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa misile mu mazi y'inyanja itandukanya icyo gihugu n'igihugu cy'Ubuyapani, avuga ko ari ukurenga ku cyemezo cy'umuryango w'abibumbye.
Hazabaho gusubiza nibahitamo kongera, tuzasubiza kandi dukurikije uko ibintu bimeze, ariko nanone niteguye ko byanyura mu nzira ya diplomasi.
Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, President Joe Biden yavuze kandi ko azakorana cyane n'abafatanyabikorwa gushimangira ko mugenzi w'Ubushinwa Xi Jinping akurikiza amategeko mpuzamahanga.
Namubwiye imbona nkubone inshuro nyinshi ko tudashaka guhangana, nubwo tuzi ko hazabaho amapiganwa akomeye cyane.
President Biden yatangaje kandi ko intego ye ku bijyanye n'inkingo z'icyorezo cya COVID-19 azayikuba kabiri akagira ku nkingo miliyoni 200 mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwe, kandi ibyo bikazamufasha gushaka manda ya kabiri mu mwaka wa 2024 hamwe na Vice President Kamala Harris.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Imikino na sporo mu karere. Uburundi bwakinnye na Republika ya Centrafrica mu majonjora y'igikombe cy'Afrika cy'umupira w'amaguru CAN 2022 gikinirwa kizakinirwa nako muri Cameroon mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Desire Hatungimana yakurikiranye uyu mukino.
Urukino rwo kuri no wa gatanu ntirwagenze nkuko abarundi benshi bari bavyiteze kuko bashaka intsinzi hasi hejuru kugira bashobore kwizera kuzosubira mu gikombe cya Afrika ubugira kabiri bikurikiranya. Umugwa wa Centrafrique ni watanguye kwinjiza igitsindo cyatsinzwe na Louis Mafuta ku minota 40 w'urukino. Uwo mukenye asangwa kina mu kicaro cya kabiri mu gihugu cya Swiss mu mugwi wa Xamax. Iyo migwi uko ari ibiri ikaba yagiye kuruhuka ari igitsindo kimwe cya Centrafrique ku busa bw'u Burundi mu gice cya kabiri cy'urukino. Uwo mukenye nyene niwe yatsinze igitsindo cya kabiri ku minota 53. Abakunzi b'intamba mu rugamba baca babona ko ibintu birangiye, ariko abakenyi bobo ntibahevye kuko ku minota 59 kizigenza uwo mugwi w'u Burundi Saidi Ntibazonkiza yahaye icyizere bagenzi we mu gutsinda igitsindo cya mbere cy'u Burundi. Ku minota 80 Nduwarugira Christophe yatsinze igitsindo cya kabiri, icyizere cy'intamba mu rugamba gica kirasubira kuboneka. Abakunzi b'intamba mu rugamba bari bishikiye aho ku kibuga citiriwe Intwari, naho u Burundi butatsinze bashimye ukuntu abakinyi bavyifashemwo gushika bagomboye itsindo bibiri bari bamaze gutsindwa.
Icyambere kwanza je ndu Burundi kazi manyoherwa mu gihe cyose Burundi bukinye rero je ndaryohewe uko byagenze gose uko twamaze gukubitwa bibiri ku busa none twamaze gukubitwa bibiri ku busa abakihungu bacu bayerekanye vrema ko bari ko bagwanira igihugu byanjohe ndaryohewe ako twari kuvaho bibiri ku busa mugabo bibiri ku bibiri n'ukuri avec un point numva mengo ndi soulage hama imana y'imituri imbere tubandaye twisaba turabeko imana yo dushikana kuri cyahango twa matwisaba dushaka kujya Kamerune tuzorwana mpaka
ndabyakiye neza cyane gose nubwo ntatanya atatu mugabo rimwe ntahanye ndashimye gose kuri abimpaye amahirwe yo gukina kandi bimpaye ingufu zo gukina cyane aho nzohura na Maroki.
Ego urukino mu cyamake nakiriye neza biduhaye ingufu n'ingoga zuko nitwagenda hariya muri Maroke nako ya manota tuzo yatahana asigaye abura kugira turonke qualification yo kujya muri kane.
Urukino rurangiye abakinyi n'umumenyereza wabo Jimmy Ndayizeye bace bihuta gufata indege ibajani Maroke abazokina urukino rwa nyuma rwo kurondera iyo tiki izoshikana imigwi serukira bihugu muri Cameroon, ari nacyo gituma atacyo bashoboye kubwira abamenyesha makuru. Kubona rero Burundi na Centrafrique binganya byaciye bituma Maroke iza gutana mu mitwe na Mauritania kuri no wa gatanu ironka uburenganzira bwo kujya mu gikombe cya Afrika naho yotsinda inkino zibiri zisigaye. Naho Burundi buzogendera Maroke yoyo yamaze kuronka uburenganzira bwo kujya mu gikombe cya Afrika n'urukino rugoye cyane. Burundi rero kubona bwatakaje amahirwe yo gutsinda Centrafrique byatumye ibiharuro bigora cyane kugira Burundi buzoje muri Cameroon. Nuko Maroke yotsinda Mauritania hanyuma hagati ya Centrafrique na Mauritania mu kino kwa gatatu naho nyene iyo mwegwa ikanganya, ariko Burundi bukaronka nibura inota rimwe muri Maroc. Nakazi katoroshe na gatoya kuko mateka y'umupira w'amaguru mu Burundi nta mugwi w'u Burundi urigera utsindira ibihugu by'abarabu biri mu bararuko vya Afrika iwabo. Kugeza ubu Maroke niyo ya mbere n'amanota 10, Mauritania ya kabiri n'amanota 5 ikanganya n'u Burundi, Centrafrique ikaza mu kibanza cya nyuma n'amanota 4. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Amavubi y'u Rwanda nayo azakina muri aya majonjora ya CAN 2022 muri iyi weekend. Umunyamakuru wacu wa sport mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda arabitubwira.
Kuri wa gatanu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru yahagurutse Kigali mu gitondo yerekeza iduara muri Kameruni. Amavubi y'u Rwanda agiye gukina n'intare zidahangarwa za Kameruni mu mukino w'umunsi wa gatandatu ana wa nyuma mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuzakina igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha. Uyu mukino uteganyijwe kwa kabiri cy'umweru gitaha. Umutoza w'u Rwanda Mashami Vincent yahagurukanye abakinnyi 23. Amavubi y'u Rwanda arasabwa gukora ibyo ategeza akora mu mateka yayo gutsindira Kameruni wayo kugira ngo yiyongerere amahirwe yo kuzakina kandi umwaka utaha. yanyarukiye mu kino y'intoki ya volleyball amatora y'abagize komite nyobozi nshya y'ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda yasubitswe. Aya matora yarateganyijwe kuri wa gatandatu yakuweho na Ministeri ya Sport mu Rwanda. Ibaruwa yashyizweho umukono na Minisitiri Mimoza Munyangaju yandikiwe ishyirahamwe FRVB irasaba ko ayo matora yakwigizwayo hakabanza gushyirwaho akanama gashinzwe kuyategura kandi n'abakandida bagasabwa kwiyamamaza mu buryo bukurikije amategeko. Ministeri ya Sport irasaba ko ibintu byose byaba byasubiye ku murongo mu minsi 15. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni kuri aya makuru ya sport dushorejeho amakuru yo muri aka kanya. Mbashimiye rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Murakarama.